Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Niyo neza nshuti mwese muduteza amatwi, ni Edi Rwema ubasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu y'akakanya. Rwego rw'imfungwa n'abagororwa mu Rwanda ruranyomoza makuru yatanzwe nawo mu muryango wa Paul Rusesabagina, avuga ko adahabwa ibyo akeneye.
Byaraga nibyo bavuga, ariko kuri siko kumeze, mfata kimwe n'izindi mfungwa yakeneye kuvuzwa arwaye nk'uko n'abandi bose, uretse ko atajyana arwaye. Ariko bibaye ngombwa ashaka medical check-up, tumuhuza n'umuganga akakorerwa medical check-up.
Woni Uwera Pele Gakwaya, umuvugizi w'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda. Mu Burundi abantu barenga 50 bamaze gupfira mu bitero bitandukanye muri aya mezi birashize. Inama nkuru y'abepiskopi Gatulika irabyamaganira kure. Ukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwanze ubujurire bwa Ratko Mladic wahamijwe ibyaha bya jenoside n'ibindi mu gihe cy'intambara yo muri Bosnia. Ibigo bikomeye birimo iby'itangazamakuru n'iby'ubucuruzi hirya no hino ku isi byaraye bihuye n'ikibazo cya internet byatumye imikorere yabyo ihungabana igihe gito. Ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, nimujye kure. Amakuru yacu tuyahereye ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwanze ubujurire bwa Ratko Mladic wahamijwe ibyaha bya jenoside n'ibindi mu gihe cy'intambara yo muri Bosnia. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Iyo sentare yagumijeho igihano cyo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose kubera uruhara yagize mu bwicanyi bw'abanyabosnia b'abayisilamu bagera ku 800 bari bagizwe n'abagabo n'abana mu gisagara cya Srebrenica mu mwaka w'1995. Ubwo bwicanyi mu gice cyitwa ko gikingiwe n'ishyirahamwe ONU nibwo bwicanyi bukabije cyane bwabereye mu karere k'Uburaya kuva mu gihe cy'ingwano ya kabiri y'isi yose. Urwego rwungururizwamo imanza rwa sentare mpuzamakungu mpanabyaha rugizwe n'abacamanza 5 basanze Mladic atashoboye gutanga ibyemezo bitesha agaciro ibyaha yari yagirijwe imbere yaho. Igihe yumvirizwa n'urwo rwego mu kwezi k'umunani k'umwaka urangiye w'2020, Mladic yari yavuze ko sentare mpuzamakungu mpanabyaha ari igikoresho cy'ibihugu by'ibihangange byo mu burengero bw'isi. Abashingwamanza biwe bari bavuze ko yari kure cyane y'igisagara cya Srebrenica, igihe ubwicanyi bukabije bwahabera mu mwaka w'1995. Mladic yahagaritswe mu mwaka w'2011 inyuma y'uko yinyegeje ubutungane mu kiringo cy'imyaka 16.
Ibigo bikomeye birimo iby'itangazamakuru n'iby'ubucuruzi hirya no hino ku isi byaraye bihuye n'ikibazo cya internet byatumye imikorere yabyo ihungabana. Ni inkuru twateguriwe na Oriane Itangishaka.
Ishirahamwe Fastly rifise ububiko bw'amakuru y'imboga ngurukana bumenyi mu buhinga bita cloud yatangaje kuri uno munsi wa kabiri ako amashirahamwe amwamwe akomeye yagize ikibazo cihagarikwa y'imboga ngurukana bumenyi zayo. Amashirahamwe yahuye n'ico kibazo ku mboga zayo ni ibimenyesha makuru byo muri Amerika CNN, Guardian na New York Times, urubuga rwo guhanahana makuru rwa Twitch hamwe n'urubuga rwa leta y'Ubwongereza. Icyo kibazo cahagaritse ihanahana ry'amakuru kuri zo mbuga cyatorewe umuti haciye amasaha. Ishirahamwe Fastly rimenyesha ko ririko riragerageza gutorera inyishu icyo kibazo kidasanzwe cyabaye.
Arakoze Oriane Itangishaka. Muri Cote d'Ivoire, umusirikare umwe yishwe mu gitero cy'abajihadiste cyabaye mu ijoro ry'ejo ku wa mbere mu majyaruguru y'igihugu. Ni inkuru nanone twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Uwo musirikare yishwe ku muhingamo ku munsi wa mbere igihe abantu bitwaje ibigwanisho bakora igitero mu gisagara cya Tubo kiri mu buraruko bw'igihugu hafi y'urubibe na Burkina Faso, nk'uko vyatangajwe no munsi wa kabiri n'igisirikare cy'igihugu. Intego za Cote d'Ivoire zari zarungitswe muri ico gisagara zaciye zihutira gutuza abakoze ico gitero ku munsi wa mbere. Abasivile bahasize ubuzima nk'uko bitangazwa n'umukuru w'igisirikare Lassina Dumbia. Ndawitiriye buno nyine ico gitero yamari bitero byabaye imbere yaho muri ico gice vyagirijwe abagwanyi b'abayisilamu. Imigwi yitwaje ibigwanisho ikorana n'umugwi Al-Qaeda na leta ya Kiislam irakorera mu bihugu bibanye vya Cote d'Ivoire, Mali na Burkina Faso. Iyo migwi ikora ibitero muri ico gihugu iturutse mu buraruko. Prezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara yaratangaje mu kwezi guheze ko igihugu ciwe kizokoresha kimwe kw'ijana c'ubutunzi bwaco ku mwaka mu kugura ibikoresho vyo gutuza abagira iterabwoba kugira ntibinjire ku butaka bw'igihugu ciwe.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe icyemezo cyo kwima viza abantu bose ikeka ko babangamiye inzira y'amahoro mu ntambara y'igice cya Cameroon kivuga ururimi rw'Icyongereza. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Eugenia Mukankusi.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongereye igitutu kugira ngo hashakwe igisubizo kinyuze mu mahoro ku bushyamirane hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi bavuga ururimi rw'Icyongereza. Amerika yashyizeho inzitizi ku bantu bikekwa ko basubiza inyuma ingufu zigamije gukemura impagarara muri Cameroon. Intara ebyiri zivugwa mu Icyongereza z'uburengerazuba bwa Cameroon zugarijwe n'imirwano kuva mu 2017 ubwo abarwanya ubutegetsi bageragezaga kwitandukanya na guverinoma yiganjemo abavuga ururimi rw'Igifaransa. Abantu barenga 3,500 barapfuye kandi abandi 700,000 bakuye mu byabo n'urugomo. Atangaza ibihano bishingiye kuri visa, sekretari wa leta wa Amerika Anthony Blinken yavuze ko Amerika ifite impungenge nyinshi zituruka ku kuba hakomeje kuboneka umutekano muke kandi yahamagariye impande zombi gushyikirana kugira ngo zigere ku mahoro. Yavuze abantu barebwa n'izo nzitizi za visa. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu irega impande zombi gukora amarorerwa. Mu gihe guverinoma ihakana ibyo iregwa, haraho yagiye ita muri yombi abasoda kandi ikabashinja uruhare mu kwica no kwicuruza. Mu mwaka wa 2019 ubuyobozi bwa Trump bwahagaritse akarusho k'ubuhahirane na Cameroon bavuga ku bwicanyi budakurikije amategeko, iyicarubozo n'irindi hohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu ku ruhande rw'ingabo zishinzwe umutekano za Cameroon.
Arakoze Eugenia, tugarude Fidel Niyongabo tujye muri Byarusiya aho Perezida Alexander Lukashenko yasinye itegeko rishya riteganya gufunga bakora imyigaragambyo kugera ku myaka 3.
Iryo tegeko ryatewe ku mukono no munsi wa kabiri ni yindi ngingo igenewe gukandamiza abagira imyiyerekano yo kwiyamiriza intwaro ya Perezida Lukashenko. Iryo tegeko ritegekanye umunyororo ugera ku myaka 3 kuba ribo bose bagize uruhara mu myiyerekano idahawe uruhusha na leta. Imbere yaho kuja mu myirekano itarekuriwe vyahanishwa amahadabo no gupfungwa hagati y'imisitari munsi y'indwi zibiri. Perezida Lukashenko yarahanganye n'imyirekano mu kiringo c'amezi atari make bivuye ku ngingo yiwe yo gusubira kwitoza mu kindi kiringo c'imyaka 6 mu matora yabaye mu kwezi k'8 mu mwaka urangiye. Abantu benshi bavuga ko ayo matora yaranzwe n'ubusuma. Mu ngingo zikomeye zafatiwe abari mu myirekano, abantu barenga 35,000 barahagaritswe mu gihe abandi 2,000 bakubiswe n'igipolisi. Itegeko rishasha Perezida Lukashenko yateye ku mukono rikurikiye irindi tegeko yemeje mu kwezi guheze riziririza itangazamakuru gutanga amakuru ku myirekano itarekuriwe mu gihe iri kiraba. Rirekuriye kandi ubushikiranganji bujejwe gutangaza amakuru kugara ibinyamakuru bitabanje gusaba ingingo ya sentare.
Barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri internet kuri www.radioajuveowa.com. Mwadusanga kandi no kuri YouTube na Facebook. Adresi yacu ni VOA Radio yacu. Mukanya turanyarukira mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Urwego rw'imfungwa n'abagororwa mu Rwanda ruranyomoza amakuru yatanzwe nawo muryango w'umunyapolitiki Paul Rusesabagina ufungiye mu Rwanda avuga ko adahabwa ibyo akeneye. Urwego rwo ruvuga ko afashwe nk'izindi mfungwa. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ashumta Kaboyi i Kigali mu Rwanda.
Mu minsi ishize abakobwa ba Rusesabagina Paul ufungiye mu Rwanda bumvikanye ku mbuga nkoranyambaga batabariza se, basobanura ku itariki ya 4 z'uku kwezi umubyeyi wabo yabahamagaye abasaba kumutabariza kubera ko agiye kwimwa ibiribwa, amazi ndetse n'imiti. Mu byo abo bakobwa basobanuye bavuga ko umubyeyi wabo yababwiye ko yabwiwe n'ubuyobozi bwa gereza ko butazongera kumuha ibyo kurya ndetse ko namazi bajyaga bamuhatazongera kuyabona n'imiti ndetse n'uko bayahamagara bitazongera. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umuvugizi w'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda, Madamu Uwera Peri Gakwaya, asobanura ko Rusesa bagina ari umufungwa nk'abandi, afatwa nk'abagenzi be.
Mfungwa nk'abandi, ari kumwe n'abandi, asangira n'abandi.
Ntabwo akigemurirwa bya biryo bye bya wenyine, ntabwo arasangira n'abandi, afatanije n'abandi byose.
Ako ntabwo yigeze agemurirwa, yagemurirwaga n'andi.
Kubera ko bavugaga ngo ararwaye, afite regime, nari nzi ko yari afite ukuntu agomba kubaho wenyine nyine bisa bidasanzwe.
Bigaragara n'ibyo bavuga, ariko ukuri siko kumeze. Rusesa bagina arwaye kimwe n'abandi bantu dufite, barwaye indwara zidakira so. Rusesa bagina ni kimwe n'izindi mfungwa, tumufata kimwe n'izindi mfungwa. Iyo akeneye kuvuzwa arwaye nk'uko n'abandi bose, uretse ko atajyana arwaye. Ariko bibaye ngombwa ashaka medical check-up, tumuhuza n'umuganga akakorerwa medical check-up.
Nta mwihariko afite mu byo arya, ni ukuvuga ngo ararya ibyo arya ibyo mugenera abandi bafungwa?
Afite uburenganzira kuko ni ibiryo bigenewe abandi bafungwa bose. Nta kintu kidasanzwe agomba kurya nk'abandi kandi akabaho nk'abandi. Ibigenerwa umufungwa wese w'u Rwanda na Rusesa bagena arabigenerwa byose uko ubizi.
Kosike abwira umuryango we ngo ni ubwa mbere, ni ubwa nyuma bavuganye, ntabwo akemerewe kubahamagara?
Imfungwa zose ziremerewe guhamagara. Rusesa bagina ni umufungwa nk'abandi. Kandi ibyo abafungwa bose bagenerwa, ntawe tubwira ngo telefone ubu cyangwa ntutelefone, ni buri wese uko abishaka. Nawe ari muri abo rero.
Ubutumwa banditse bakoresheje imbuga nkoranyambaga, abakobwa ba Rusesa bagina kandi bagaragaje ko kuba umubyeyi wabo abana n'abandi bagororwa atazi nabyo bibahangayikishije. Ariko umuvugizi w'uru rwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda we kwemeza ko gufungirwa hamwe n'abandi nta gitangaza kirimo, kuko nta byumba byihariye bigenewe abagororwa bamwe.
Mwarabibonye ko yanditse avuga ko twamufungwa ari wenyine ngo mukaka. Ibyo rero mu gihe umuntu twamuhaye rumu ye, hari n'abandi baba mu rumu zisaba akavuga ngo twamushyize mu kato, yagombaga kujya mu bandi. Rero Rusesa bagira nta kibazo afite kuba ari kumwe n'abandi, agomba kubana n'abandi.
Aravuga ngo ibyo bamukoreye byose ni uko ngo yanze ngo yikuye mu rubanza. Ese
mbabarire, sindi bugira icyo mvuga ku byo bavuga, kuko bavuga byinshi. Niba umukobwa wavuga ati yavuze ngo dusakuze, bagasakuza koko? Ntibasakuze. None se uragira ngo mbyogere biki?
Kuba mu bandi ni uko ari wenda bafite icyumba kiri asangiye n'abandi bantu, wenda se ari bimeze gute?
Gereza ni gereza, ifungiwemo imfungwa n'abagororwa, nta gice spesiyali. Birashoboka ko twavuga ngo tumuhaye icyumba cye nk'uko mbere cyagera byakozwe, ariko byari no kugira ngo avuye hanze mu kashuko hanze tunarebe ashaka kuza. Ntawamenya COVID ni ikintu kigenda ahantu hose. Kuba yarabaye wenyine icyo gihe kikarangira akaba ari kumwe n'abandi, icyo si gikwiye kuba ishu, kuko n'abandi bagororwa bose barabana. Imfungwa n'abagororwa baba hamwe, nta gipande twubatse ngo iki n'iki imfungwa runaka cyangwa abagororwa runaka.
Rusesa bagina Paul amaze amezi asaga icumi mu Rwanda, akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ibitero byagabwe n'abarwanyi b'umutwe wa FLN, inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda byaguyemo Abanyarwanda mu bihe bitandukanye. Kugeza ubu umuryango we ndetse n'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu ntiyahwemye kugaragaza ko Rusesa bagina yarenganijwe, agashimutwa ndetse bagasaba ko yarekurwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukivuga amakuru ajyanye n'umunyapolitike Paul Rusesa bagina, umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu n'ubutabera witwa Lantos Foundation, ufite icyicaro gikuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wandikiye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga na Minisiteri y'Imari za Leta Zunze Ubumwe za Amerika usabira ibihano bamwe mu bategetsi bakuru b'u Rwanda kubera ikibazo cya Rusesa bagina. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima uri mu Rwanda yadusomeye urwo rwandiko maze adutegurira iyi nkuru.
Abo bategetsi basabirwa ibihano mpuzamahanga kubwo guhonyora uburenganzira bwa muntu mu itabwa muri yombi rya Rusesa bagina ni Bwana Johnson Businge, Minisitiri w'Ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya Leta, ndetse na Koloneli Jano Ruhunga, Umuyobozi Mukuru w'Urwego Rushinzwe Kugenza Ibyaha mu Rwanda, RIB. Inyandiko uyu muryango washyize ahagaragara kuri uyu wa mbere iravuga ko Bwana Paul Rusesa bagina, intwari ya filimi Hoteli Rwanda isanzwe itari ry'umunwa mu kunenga Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, yavuye i Texas azi ko agiye gutanga ibiganiro mu gihugu cy'u Burundi. Nyamara indege yihariye yamuvanye i Dubai muri Emirazi yunze z'Abarabu aho kumujyana i Burundi, ahubwo yamugejeje i Kigali mu Rwanda, aho yaje kumara iminsi itatu ntawe uzi aho ari mbere yo kugaragara muri kasho ya RIB. Aha Madame Chelsea Hudquist, umuvugizi w'umuryango Lantos Foundation, arasobanura impamvu bandikiza i Departement zombi.
Ibyakozwe binyuranyije n'amahame mpuzamahanga y'umuryango w'abibumbye yo kurinda abantu bose gushimutwa. Mu gihe ikintu nk'icyo gikozwe rero, ntibigomba kurangiza gutyo nta ngaruka ku bagikoze. Intego yacu mu kwandika ni ugusaba no gushishikariza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira icyo ikora ku bategetsi b'u Rwanda bagize uruhare muri iryo shimutwa.
Umuryango Rantos Foundation mu nyandiko yawo uvugamo ko hari igihe bigorana gukora ikirego kigaragaza uruhare rutaziguye rw'abategetsi mu bikorwa bihungabanya uburenganzira bwa muntu, nyamara ko mu kibazo cy'ishimutwa rya Rusesabagina akagambane n'uruhare bya Bwana Businge na Ruhunga byo byigaragaza. Uwo muryango kavuga ko Minisitiri Businge ubwe mu kiganiro yahaye televiziyo mpuzamahanga Al Jazeera cyatambutse mu kwa kabiri k'uyu mwaka yiyemereye ko Leta y'u Rwanda yishyuye indege yajyanye Rusesabagina ikamugeza i Kigali atabizi. Ibyo bikaba cyo kimwe na Koloneli Ruhunga nk'umuyobozi mukuru wa RIB. Inyandiko ivuga ko uruhare rwe rutagarukira ku kuyobora icyo gikorwa gusa, ahubwo ari no mu bantu babiri basuye Rusesabagina ahantu hatazwi yabanje gufungirwa mu minsi itatu ya mbere, ni ukuvuga igihe kiri hagati y'ishimutwa rye no kwerekwa itangazamakuru i Kigali yambaye amapingu. Umuyobozi w'umuryango Rantos Foundation Dr. Katrina Rantos Sweat akavuga ko hashize igihe kinini ibikorwa bibi bya Leta y'u Rwanda iyobowe na Paul Kagame byirengagizwa. Igisubizo gikomeye cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri inshuro rero kikaba gikenewe cyane. Ibitari ibyo ngo byaba bisa nko gushishikariza Leta y'u Rwanda gukomeza gukora mabi. Muzindi nzego Rantos Foundation yahaye kopi y'inyandiko harimo abategetsi b'Ubwongereza ndetse n'ab'umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi. Kubirebana n'icyizere uyu muryango ufite ko ibyo wasabye byakubahirizwa, Madame Chelsea Hildquist ati:
The decision on whether
umwanzuro wo guhana cyangwa kudahana ubu uri mu biganza bya Departement ishinzwe ububanyi n'amahanga ndetse n'iy'imari n'umutungo bya Leta, cyo kimwe na Leta y'Ubwongereza n'umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi. Twahaye kopi y'ikirego cyacu, twibwira ko twatanze ikirego gikomeye ishyigikiwe n'ibihamya birimo aho Businge yemerera ko Leta ariyo yishyuye indege yakoreshejwe mu gushimuta, ndetse n'imvugo za Ruhunga yavugiye mu hame asobanura igikorwa ribu yakoze mu kujyana Rusesabagina mu Rwanda atabishaka. Tugatekereza rero ko mwishimutwa rya Rusesabagina akagambane n'uruhare bya Businge na Ruhunga byigaragaza rwose.
Uretse ikibazo cya Bwana Rusesabagina, umuryango Rantos Foundation uvuga ko mu nyandiko watanze hakubiyemo n'izindi ngero ziteye ubwoba z'ibyagiye biba ku bandi bagaragaje kunenga Perezida Kagame. Muri abo uyu muryango uravugamo Patrick Karegeya wiciwe muri Afurika y'Epfo, Boniface Twagirimana vice perezida wa FDU Inkingi waburiye muri gereza, umuhanzi rurangiranwa Kizito Mihigo wapfiriye mu kasho n'abandi. Dr. Rantos Sweat uyobora Rantos Foundation akavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihutiye kugaragaza ubushake bwo gufatira ibihano abategetsi ba Belarus bagize uruhare mu kuyobya indege bagamije guta muri yombi umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'icyo gihugu. Nyamara bitangaje uburyo iki gihugu kidakora ibihagije mu kwamagana no gukurikirana abantu bagize uruhare mu gushimuta no gutwara binyuranyije n'amategeko uwo yita umugabo w'umunyamurava, umuturage wemewe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wanahawe umudari w'ikirenga w'icyo gihugu. Madame Rantos Sweat ati: Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihawe uyu mwanya wo gukosora ibyo byose bitagenze neza zifatira ibihano Minisitiri Businge na Koloneli Ruhunga. Tugomba kugira icyo dukora ubu nonaha. Kutabikora ni uguha Leta y'u Rwanda ubutumwa bw'uko yemerewe gukora icyo ishatse cyose ihonyora uburenganzira bwa Rusesabagina. Ubutumwa nk'ubwo rero bwaba buteye ubwoba n'agahinda.
Chuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mu Burundi abantu barenga 50 bamaze gupfira mu bitero bitandukanye muri aya mezi abiri ashize. Inama nkuru y'abepiskopi gaturika muri icyo gihugu irabyamaganira kure. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claven yo nkuru ukorera I Kigali mu Rwanda.
Inama nkuru y'abepiskopi gaturika mu Burundi ibona ko mu gihugu hasubiye kwibonekeza ububisha buhitana ubuzima bw'abantu ataco bazira. Abo bihebeye Imana batanga karorero ku bitero vyabaye mu bice bitandukanye vy'igihugu bigahitana ubuzima bw'abantu barenga 50 mu kiringo kitarenze ameza biraheze. Bavuga ko leta ikwiye kurikanura mu gukingira abanyagihugu barafise impungenge kandi kubijanye no kwakira neza impunzi zitahuka zivuye hanze y'igihugu. Musenyeri Bonaventure Nahimana nicegera c'umukuru w'inama nkuru y'abepiskopi katolika niwe yasomye itangazo risoze ibikorwa vy'inama rukokoma yabo yabaye mu miherero mu kiringo c'imisi ne.
Abepiskopi barashikirije ko bahagaritswe umutima n'ubwicanyi bwagiye buraba muri iyi minsi heze mu gisagara ca Bujumbura, muri Muramvya, muri komine Rusaka n'ahandi.
Abepiskopi barashikirije kandi amakenga bafise ajanye n'ingene hamwe hamwe abahungutse batakigwa neza, bamwe bamwe bagaturubikwa nabo bakiriye mu kibano.
Barateye akamo abarongoye intwaro ngo babandanye kubungabunga umutekano no gukomeza amahoro mu gihugu.
Aha leta ibicishije ku muvugizi wayo Prosper Ntagwamiye yemeje ko ubwo bugizi bwa nabi bugiye kugwanywa nk'abakoretera bwo bakwisi.
Leta y'u Burundi irateye ivyatsi ivyo bikogwa bigayitse vyiterabwoba kandi yiyemeje kubigwanya yivuye inyuma. Two kwibutsa ko ivyo bisasu ntezwa ntoke vyaterewe icyarimwe mu bibanza bine bitandukanye byo mu gisagara ca Bujumbura, ahantu hakunda kuba hari abantu benshi batekanye bariko bakora ibikogwa vyabo vya misi yose. Ivyo bikaba bigaragaza ko ivyo ari bikogwa vyiterabwoba. Nta gukekeranya ko ivyo bitero vyabaye mu ntumbero yo gucafuza ishusho nziza Uburundi bugeze ko mu bijanye n'amahoro n'umutekano. Amatohoza ariko arakogwa arashobora kuzokwerekana isano riri hagati y'ibitero biherutse kuba mu minsi heze mu ntara ya Mwaro na Muramvya. Ababitegura, ababikora n'ababashigikiye bazogwanywa bimwe bikomeye. Leta y'Uburundi isabye benegihugu kubandanya bafatanye mu nda.
Musenyeri Nahimana, umwepiskopi mukuru wa diyosezi ya Rutana, avuga kandi ko abo bihebeye Imana bateye umutima gaze n'ubukene bw'ibiribwa vya nkenegwa nk'isukari.
Abepiskopi atewa makenga n'ubukene bw'isukari n'isima hamwe hamwe mu gihugu. Abepiskopi barababajwe cyane n'imyuzurira y'amazi yateye hatari hake mu gihugu. Abantu benshi bagati zabo cyane cyane mu kiyaya Cimbo, ahandi naho amabarabara n'ibiraro bigatwagwa bikabuza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu. Abungeye b'Ekleziya Gatolika bararaje ushinga kandi n'ikiza c'indwara ya coronavirus gisa nk'icakwiye mu gihugu cyose.
Kwisukari n'isima leta niyo igena igiciro ntarengwa hamwe n'abadandaza babikwiragiza mu gihugu kugira ngo ibyo bidandazwa biboneke ku bwinshi. Umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana atwarisha mu parcel arafise icyo ahanura leta.
So sumita bishobere kabandi bayinjize nico twafite ne ya monopole ni iki hava bashobere kabandi no bandi bashobora binyi bashobeka bakayi bakayinjiriza mbwa mu gihe wagize monopole kuri uwo muntu na bishobore rero abikore atabitkoze ugurura inzira abandi isukari abayidukura muri Maurice bayidukurira he hava twiye umuntu yigire ku butike aronge isukari ni uburenganzira bw'umunyagihugu ari wese puru nico kidandaza isima kubera bazikenewe uragenda kwirunda rimwe n'umugasanga barayibuze ibindi zisima rero nta kundi wewe leta ndonomani iba arbitre abantu bagahayanwa.
Inama nkuru y'abepiskopi katolika ifatwa mu gihugu nk'urwego mpanuzwa jambo rukomeye muri politike no mu buzima busanzwe bwereke neza ry'abanyagihugu kanatsinda nk'uko bavyemeza basarukira ibice birenga 90% vy'abarundi. Pierre Claven nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi.
reba video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio Yacu.
Mu gihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo havugwa ubwiyongere bw'impunzi z'Abarundi zisaba gusubizwa mu gihugu cyazo, hari izindi mpunzi ziri muri inkambi zidakozwa guhunguka bitewe n'imirimo yo kwiteza imbere zikorera mu nkambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Kongo. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu mujyi wa Uvira.
Diedo nayishakiye n'umwe muri izi mpunzi zo mu nkambi ya Rusenda zidakozwa guhunguka aba mu mudugudu wa mbere. Kuva yagera muri inkambi mu mwaka w'2015 avuga yuko ibikorwa yagezeho birimo inzu y'ubucuruzi ya etaje yubatse muri iyi myaka itanu bitatuma ahunguka mu Burundi muri iyi minsi.
Cyafite imirimo myinshi ko turakorera ngaha, turacyahatinze kabisa, Imana iba yikidutije amagara ndetse n'umutekano. Turacyafite ibikorwa byinshi twifuza gukora muri kano karere turimo. Ya mu nkambi ufise business y'ubucuruzi, nafite akabare abandandariza inzoga, mfite imirima ndi kurima hano. Ise n'ubworozi ibyo noroye nga.
Kiyinzu yawe wayubakije kurangahe?
Inzu ni nzu itarambana n'igihe kirekire, maze nk'amezi nk'atanu cyangwa atandatu iri kirakora. Yantwaye amafaranga ashika hafi ku 900 dollars. Numva ko nta mugambi mfite kuba ngo mpunguke, nta nagaruza amafaranga ngo natanze kuri iyi nzu. Ndafite ibikoresho byinshi birimo amafaranga menshi, ndafite umutaye munini. Nifuza ko Leta ya Kongo itwongereza gusa umutekano, umutekano ukaburinzwe, ariko uva ku muntu yohunguka, ibyo byo ntabyo mfite.
Muri inkambi ya Rusenda kandi hari zimwe mu mpunzi z'Abarundi zikora imirimo y'ubuhinzi, uburobyi, ubworozi, ubucuruzi. Zishimangira yuko igihe cyo guhunguka kuri zo kitaragera. Barakamfitiye UNESFORE n'umworozi ukora umurimo w'uburobyi muri inkambi.
Impamvu jewe ntifuza gutahuka ni uko jewe ahankubu ndoroye, ndoroye inka, ndoroye impene, mbo hanyuma kandi ndarima. Bo ikiyaga nacyo kiri hafi, agasamagi ndakajya, nkabafise n'ibintu bikorerwa mu mazi. Ibyo rero mbo nk'ibintu nyene by'ivyombo nyene byo mu mazi.
Iki
mbo amakira ndafise n'agatimbo kiwanje kanzanira gafi, urumva ibyo byose no kurima, urumva hose nguma ndoro nturaho ubuzima buto buto bumfasha. Kubw'izo mpamvu mbona yuko ntotawuka, kubera umugore yararimye nanje nkarima muri iyo mirima yanje, nkaba ndarakuyemo agaka karunguka kageze ku duka tune. Aho rero jewe ntiwambwira ati ngo uno mwanya ngo ngende, kandi mbona yuko ubuzima bw'iwanje bugomba kubandanya imbere.
Takoza nubwo ari impunzi zitifuza gutahuka, hari izindi nazo zikomeje guhunga inkambi ya Rusenda zivuga yuko zihangayikishijwe n'inzara ziterwa nuko ishyirahamwe rya PAMU rijya ritinda kuziheza ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibiribwa. Rebeka Nsengiyumva na Cyiza Emmanuel bamaze iminsi irenga itanu bahunze inkambi ya Rusenda, bari hanze inkambi y'agateganyo ya Kavimvira iri muri Uvira, aho barindiriye gutahukanwa mu gihugu cy'u Burundi.
Nukuri twebwe dushaka gutaha hariya mu nkambi twariyandikishije baranka kuduhungura, bico twifuza dushaka gutaha, badutahane iwacu mu Burundi, turafise iyo twagiye tuva. Igitumye tuva hariya ntibadupokeza kugihe amadeni abana bahatwa kudupfira ko n'inzara. Nukuri badutahane dutahe iwacu mu Burundi, turahafise.
Ariko bari kwiyandikisha ubwa mushaka gutaha bivanye n'uko twafashwe nabi, twicwa n'inzara, ntidupokezwe, abakadufatana umuntu agapfuye gubusa, ugasanga mbere keshi na keshi ntiri nk'abantu. Hanyuma rero ditamukwa ati uri wacu amahoro, dukwiye kwitahira.
Ubuyobozi bushinzwe impunzi muri inkambi ya Rusenda irimo impunzi z'Abarundi zirenga 30,000 buvuga yuko bigoye kumenya impunzi ziri kwihungura, kuko buri munsi hari zifata amato zikerekeza mu mujyi wa Uvira. Vedaste Ngabo kubwarajijwe rya Amerika mu Rusenda w'umutarakivuye.
Shuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Facile Gebeyeho, amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema ubafashije kuyakurikira. Mbasezeyeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.